This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangira ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ivugira I Washington DC yumvikana buri gitondo kuva saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice. Abaduteze amatwi mwaramutse. Muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Tugiye gutangira ibiganiro byacu by'uyu munsi ku makuru muri make. Turakurikizaho ikiganiro tujahe kivuga ku rubyiruko rwo mu Burundi no kukwihangira imirimo. Turongera kubagezaho amakuru saa 12 arakurikirwa n'ikiganiro dusangira ijambo. Tubahaye rero ikaze ku ijwi rya Amerika. Duhere ku makuru muri make.
Urakoze Eugenie, mwaramutse n'amashuti. Muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byaganiye ejo kuwa gatandatu ivyerekeye gufatira ibindi bihano Uburusiya mu gihe amasezerano yo guhagarika ingwano mu gihugu ca Ukraine amazindwi imwe abandanya kugira imigwa bikomeye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yarabonanye na mugenzi we w'Ubwongereza Philip Hammond I Londres, akaba yatangaje mu nyuma yaho ko Perezida wa Amerika Barack Obama azofata ingingo mu minsi mike iri imbere ku bihano bishasha bishobora gufatwa kubera kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano aherutse gushikwako. John Kerry avuga ko Uburusiya n'abafasha kwiyonkora abashaka kwiyonkora ku gihugu cya Ukraine bubahiriza ayo masezerano mu bice bikeye ngo ivyo ntawo bisabirako. John Kerry avuga ko ivyo bibandanije ngo ntangeka ko hazoba izindi nkurikizi zizogeramira kurushiriza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burusiya bwari busanzwe bugeramiwe bikomeye. John Kerry arishimiye ko Amerika n'ibihugu bicuditse bizokwishura n'ingingo zikomeye kandi ko guha ibigwanisha igihugu cya Ukraine ari ubundi buryo abategetsi ba Amerika bariko bariyumvira. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyatangaje ko cyasubiye gufata igisagara gikomeye cya Baga kiri ku rubibe cyari mu minwe y'umugwi Boko Haram, mu gihe ayandi makuru avuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram babandanije ibikorwa byabo by'ubwicanyi mu bindi bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Chris Olulokade yatangaje ko intego za leta zifashijwe n'indege z'ingwano zafashe igisagara kiri mu ikambi y'igisirikare cya Baga inyuma ingwano ikomeye ku munsi wa gatanu. Mu itangazo mu gitondo cyeje ku wa gatandatu, Olukolade yavuze ko abagwanyi batari bake bishwe, abandi barakomereka mu gutana mu mitwe, kandi benshi mu bagwanyi ngo barasomye nturi mu kiyaga cya Chad mu gihe bari kubageregeza guhunga. Baga ni kibanza cyabereyemwo ubwicanyi bukabije bw'abasivile bwagizwe no mu gwi Boko Haram mu ntango z'uyu mwaka, aho abantu bagera ku 2000 bishwe ico gisagara cya Baga kiri kwibarabara rikomeye kuri bibe rw'ibihugu bya Nigeria, Chad, Niger na Cameroon. Ico gisagara cyari mu minwe mu gwi Boko Haram kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Benshi mu baba muri ico gice barahunze. Igisagara cya Baga kiri hafi y'ikambi y'igisirikare ya Doron Baga, ikibanza gikoreshwa n'inteko zigwanya umugwi Boko Haram. Ugutana mu mitwe kwariyongeye mu kwezi guheze kuva ibihugu vya Niger, Chad na Cameroon vyifatanije na Nigeria mu kugwanya umugwi Boko Haram. Abantu bitwaje ibigwanisho barateye ishure muri Sudani yo mu bumanuko baranyuruza abana 89 canke barenga, nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ejo kuwa gatandatu. Inyuruzwa ry'abo bana ryabaye mu gihe bariko bakora ibibazo ku ishure riri hafi yahitwa Malakal mu ruraruko bw'igihugu. Ico gice cakiye impunzi 2000 zahunze ubwicanyi mu bice zivamwo. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita abana UNICEF ryatangaje ko igitigiri c'abana banyujwe gishobora kuba kiri hejuru kurushiriza.
Mugenzi wacu arakoze kutugezaho ayo makuru mu magambo make. Muracyateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. ngiki cya kiganiro tujahe.
Ujahe.
We ujahe. Mbega nyine tujahe.
Inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere. Tujahe mu gishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije rwaruka namwe mwese mukunda ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukurimbura ni igikorwa kidusaba gushira habona ukubona no kubika uburyo bw'ibiharuro inkuru zituma twiha ishusho urugero n'iterambere ry'ibikorwa byacu. Mu gisata cy'ubudandaji uwo mwuga urangurwa n'ababigenewe, abo nabo bafashwa n'abahinga mu byo guharura canke bakikora ku vyuma vyitwa ordinateur. Tuti none akamaro ko kurimbura ibidandazwa byacu nakahe? Ukurimbura turamenya ingene urudandazwa rwacu ruriko ruragenda, uguhinyuza ibituma dufata ingingo zimwe zimwe zijanye n'urudandazwa rwacu, ukumenya ku munsi amafaranga dufise mu bubiko, byongeye ikiguzi c'ivyo dutunze n'ingene vyagiye biratera imbere kiraja ahabona tutibagiye akarusho byatanze. Kuwo dusangiye umutahe naho bituma tumenya inkuru tubashikiriza zijanye n'urudandazwa n'isiguro z'ingingo twifuza gufatira hamwe. Ukumenya neza iby'amakori n'ingaruka ku rudandazwa rwacu bica kuko tuba twarimbuye bihagije urudandazwa rwacu. Hari amatagisi ku mishahara y'abakozi cyangwa umwuga dukora, ayo ku nyungu turonka, amatagisi ntabanduka n'ayandi. Turamenya kandi ububasha ishyirahamwe ryacu rifise bwo kugwiza umwimbu tugereranije n'ayo dukora rimwe. Ukurimbura ibisohoka n'ivyinjira mu rudandaza rwacu nico catuzindukanye uno munsi mu kiganiro cacu tujahe. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaze mwese. Mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati vyotungura iki kwama turimbura kugihe urudandazwa rwacu? Ngizi nyishuba muha.
Iyo umuntu agiye araraba ibintu hakirikare bituma hari ibitononekara akabibona hakirikare, ari vyo ashobora kungura akabigira, ari vyo abona vyamaze kutamera neza akabihindura hakirikare.
Birungura kugira ngubone yuko akazi kariko karagenda neza, kuko ubonye udandaza ari guhomba woca ubona kuteza kugara kuko niwe korera guhomba.
Duharurira ku nguvuzi wacu tukabona yuko dushobora gutera imbere tugateza imbere n'abandi.
Ibiharuro biguha kumenya aho uri ugeranije na kahise, hama ukamenya niri kuraja urugero ushobora gukoresha ko guteza kongereza inguvu cyangwa kuzigabanya, ukamenya ko wunguka cyangwa uhomba.
Bituma umunyegeho gadahomba kandi bigatuma atari amakora arenze.
Uramenya ibyinjiye ukamenya ibisohotse, ibyo wagiye urakuramwo tuvuge nk'akaroro nk'itelefone wakoresha icyo giro nk'ibyo bidandazwa, ukamenya ari nk'igiturakoresheje hageze kurangura ukamenya ko byaheze kubera waharuye ibyinjiye n'ibyimaze gusohoka.
Abagwiza tunga bamwe bamwe barirangurira igikorwa cyo kurimbura ivyabo canke bagaha akazi umukozi ariko kazi ajejwe mu mirimo ya misi yose yishira hamwe. Ariko rero abahinga bene abafise uburambe mu bijaye no kurimbura ibidandazwa babona ivyiza ari kurondera umurimbuzi yigenga
kandi atacu afana nurudanda tuwa guachu. Ivyo, vyo tuma umanya vya horabi dutwara mkufzi korera, tuka ushira mubindi wikogwa bizani nyungu. Ugushinga kwa kazi umurimbuzi yigenga. Kandi, kugabanya umushahara tukohemze uo mshira hamwe kukwezi. Kuko uyo undi, aza gukora, aruko tuvikene yegusa. Ama toho za tukwa koze kandi, yemezako ukurimbuza umukozi yigenga, bigabanya kurugero runini ubunyonyezi mwishira hamwe bikanatesha abafise icyumviro nk'ico kugira ngo twumve neza akamaro ko kurimbura ibisohoka n'ivyinjira mu rudandazwa rwacu tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiranye n'abadandaza batandukanye Diane ijambo ni gwawe
urakoze ala Eve Kurimbura urudandazwa ni gikogwa abadandaza badasiga inyuma mu kazi kabo. Bamwe mu bo twagendeye mu gisagara cha Bujumbura batubwira ko bavyikorera ku giti cyabo. Imvo nuko bibaza ko ari akazi bishoboreye ubwabo ku bwa Janete Mugisha. Iyindi nuko ukwikora kubabinonosoye bisaba uburyo bw'umurengera nkuko uyo mudandaza w'impunzu muri galerie Mbaza avyemeza. Abagwiza tunga batari bake Bariha ikiranga misi chaho bategekanya urutonde rw'ibisohoka n'ivyinjira. Harabihu kwezi kumwe indwi canke bakabikora ku munsi nkuko inkuru zitandukanye zibitumenyesha. Igikorwa cyo kurimbura ibisohoka n'ivyinjira gishobora kuremera nye n'urudandazwa. Naho yarasanzwe abifitiye ubumenyi Sihe yake ndaishimiye amenyeshako mu myaka 10 amaza twari shiramwe retrako yikora ku murimbuzi yabinonosoye tumenyeshe ko ishiramwe rijejwa makori Aubert risaba ko ukurimbura ibisohoka n'ivyinjira byo bavyakozwe uko ameza atatatashe ariko rero ico ni kibuza ko ababifitiye ubumenyi bivuye ku burambe bavyikorera Elizabeth Nkengu Burundi atwarishira hamwe Maison Fresh rihingura isato atubwira inge na vyifatamu
kubera jewe nsanzwe mfisa kanosyo gatoyi ka kontabilite ndavyiharurira kuko umukozi wosanga nsavye na menshi atayonoro turabirimbura tukamenya nk'amafaranga ashobye kwinjira cyane cyane mu kwezi ayo wahembye abakozi ayo waguze ibikoresho nayo ubona nyene yasigaye kugira ushobore kuriha n'inzu y'abandi n'utwo dushora kunguka dukaye nyene turumurenge
abahinga mu byo kurimbura urudandazwa baduhanura ko ryoba ku munsi uko niko konsorate bakareke umukozi yigenga mu bijanye no guharura ubutunzi n'amakore abibona ukudaharura neza ibidandazwa bisohoka n'igiciro cavyo ni ntandaro y'ukutabona uruhombo co kimwe n'inyungu Janet Mugisha atubwira ko bimushikira akandika bike mu gitabo c'ivyo adandaza agereranije n'ivyo yinjiza inkurikizi no gutumutwe kuko atama yabonye yagahombo kazananye amatohoza twakoze atwereka ko abatari bake mu badandaza bato bato batarimbura neza ikiguzi c'ivyo bakoresha kugira ngo urudandazwa rwabo rushoboke aha twovuga nk'ugushira ku rutonde igitoro gikoreshwa mu kuyunguruza n'amafaranga umuntu akota ahadandariza Ugusamara gutuma turenza ayo twunguka iyo tugura ibifasha mu rudandazwa canke mu gihe turangura navyo nyene biratosekaza ibiharuro mu gihe turimbura ukudakorera ku mugaragaro kw'abadandaza gutuma abaguzi batama baronse impapuro zemeza igiciro c'ivyo baguze iyi kaba intambamyi y'ukudashobora kurimbura neza ibisohoka n'ivyinjira ku badandaza Seria kendaishimiye nyenishiramwe retrako arabitubwira
ari bidafise impapuro zimwe ugira uti nozerekana mu gihe turiko turaharuhura aho no kuhakarorero nko kugura ibikoresho twubakisha nk'umucanga nk'icangara wimwe twita gravier nk'amabuye nk'ibiti nikintu gura ibene imwe imwe kugeza uzoheza ugasanga bitwaye amahera menshi cyane menshi rwose ariko nturonkizo mpapuro ugasanga rero niyo wayakuye ahandi ntiwibuka kugira uti ndayasubirize
kurimbura urudandazwa bituma umudandaza amenye inge n'ishirahamwe giwe ritera imbere vyongeye bifise akunguko ku butunzi bw'igihugu kuko abadandaza bataba bagikoreye mu rufuri ikindi bifasha umudandaza kutari ikori ry'umurengera nkuko konsorate bakareke umuhinga yigenga mu byo guharura ubutunzi n'amakori abitubwira abadandaza ubwabo bemeza ko ukurimbura ku munsi ibyinjira n'ibisohoka bibafasha ukwama bashize ku murongo uburyo bubereye bwo gukora. Jean Baptiste Kadende ni nyene imangazini Mini Alimentation de la Promesse didandaza inyama mu gisagara cha Bujumbura.
Bituma tumenya ivyo turangura, ivyo dusohora, hanyuma bigatuma umuntu amenya ko bihomba canke byunguka, bigatuma umuntu amenya ingene ashinga ibiciro, bigatuma tunamenya yuko aho turangurira kumbure tuzimbwa bikenewe tugaca kurondera aho bizimbutse kurusha. Ibifite ingaruka nziza cyane.
Tumenyeshe ko amashirahamwe atari make atanga inyigisho benizo. Akarorero ni BBN, Kifor na OJI. Vyongeye ibankisi yose irafata mu mugongo amashirahamwe benayo kugira ngo abatari bake bashobore kuzironka. Inkuru dukura muri iyo banki nyene zitumenyesha ko abadandaza bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abikorera ibyabo ryo mu Burundi CFCB baronka akarusho mu kuriha izo nyigisho ku giciro gito. Guha akazi abaharuzi bigenga kandi babizi ni inzira yo kungura ubumenyi mu bijyanye n'ingene boteza imbere urudandazwa rwabo. Konsorate Bakareke numuhinga mu bijanye no kurimbura urudandazwa.
Turabigisha ingene ibintu byabo bobifata neza, uko bateza kubika impapuro bakoresheje ari nka essence baguze, bateza gusaba facture ari nk'imodoka bakoresheje canke nk'inzu bariha ijanye n'urudandazwa rwabo. Bateza kwegeranya impapuro zerekana ikintu cyose baguze. Birabafasha cyane igihe bariko bakoresha umuntu azi amategeko, azi vyose ingene bigenda.
Tumenyeshe ko ukurimbuza ibidandazwa vyacu cyo dusaba amafaranga agera ku 200,000 vy'amarundi ku kwezi, mu gihe umutahe utarenze miliyoni 100 z'amarundi nkuko ibiciro ku masoko y'abahinga bavyo babitubwira.
Diane Ndonse kuri iryo tohoza n'ivyumviro bitandukanye udushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kavuga kati sogokuru yajya abiza kuya nta kubeshwaho n'ibidaciye mu nzira nziza.
Sogokuru yajya abiza kuya
Kisina kwicha
kwicha wa mawicha
sogokuru yajya biza kuya
akuya
ukora maraso kikasira urasiko kisina kwicha
kwicha wa mawicha
sogokuru yajya biza kuya
akuya.
Ikiganiro mwumva ni tujahe cijwi rya Amerika. Abadandaza batari bake barahomba bivuye gishobora kurimbura urudandazwa rwabo. Ibintu birunyuka iyo ivy'ubutunzi bitagenda neza, kuko igitigiri c'amashirahamwe atemba kiba kinini. Ibintu bigenda uko mu gihe n'urudandazwa ruyasubiriye ruca ruhomba nago nyene ataho rurigeza. Ico abadandaza bomenya nuko imikorere yacu ari nayo ituma twunguka canke duhomba. Ni ngombwa kumenya ico turondera mu rudandazwa rwacu, ukaba nkako siyo tworohera kuronka abatugurira, kuko tuba tuzi abo turondera baribo. Birakeneye ko dukura icigwa ngaruka z'uruhombo rwacu kugira ngo dushike ku byo twiyemeje no kuronka inguvu zituma tutadebukirwa mu rudandazwa rwacu. Kugira ngo twumve neza akamaro kuko amaturimbura ku gihe urudandazwa rwacu, tega amatwi ikiganiro twagiriraniye n'umukuru w'urwego rw'abakora umwuga wo kurimbura ubutunzi bw'amashyirahamwe mu Burundi OPC Frederic Gahungu aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Bifise akamaro bwa mbere ku mudandaza wenyine akeneye kwitunga agiye uko ritangura riguma ritera imbere ateza kubiharura
umudandaza wese ku nzego zose bose barakeneye gukora icyo giharura
hari ubiharurira mu mutwe hakaba urinda kuvyandika gifise urudandazwa ruto urashobora kubiharura mu mutwe uko rutera imbere niko utangura kwandika uko rutera imbere niko rondera umuhinga mutoya uko utera imbere gose niko kenera umuhinga nawe nyene ashobora kuguharurira kuva ku rugero ufiseko
none umuntu akenera umuhinga abimuharurira ageze nko ku rudandazwa go barugeze nko ku ntambwe imeze gute
ubwa mbere akenera uwashobora kuriha ni nka kujya umuntu adandaza atangura atamodoka afise akadandaza zavyikoreye mu nyuma akagura ikinga avuye ku ikinga akagura imoto
umuntu kugira arimbure urudandazwa rwiwe akwiye kubikora mu gihe kingana gute nk'umukiringo iki
isahi yariyo yose naho wohera uti mu gitondo no kumugoroba mbe ku munsi ntungutsa ngahe bigira urashobora kubiharura no ku isaha urashobora kuvuga uti mbe mu isaha ntungutsa ngahe mugabo kubera ibyo umuntu atotse arabiharura ku munota ku isaha ku isaha hari ibihe abakontable n'igihugu bashinze kugira umuntu ahagarike arabe ayamutse kunguka cyo gihe nikihe iyo uri kurakoresha amahera y'abandi bankira gukeneye ko amahera kugira ngo uyirihe icyo gihe yabagira ku kwezi kuko amezi atatu ahetse kwa mezi atandatu mugabo ikintu cyoco n'imiburi buri utegereza kubigira rimwe mu mwaka
warimbuye ugo rudandazwa rwiwe biramufasha ko ashaka nko gusubira guhaguruka
siniyo wahombye gusa niyo uri kuratandaza urashobora kumenya uti mbeko ndandaza ibintu byinshi icunguka cyane ni ikihe icyo gihe rumaze kumenya icunguka rwose nico ushiramo umwete ugacumeye uti niki kiriko kirahomba muga hari igihe gihomba mu minsi iza kizuhava gitera imbere ivyo byose ubimenya icyo uri kuraharura
jambo umutumire Pierre Claver ndumwami ndabaramukije
ndabaramukije nanje
ukurimbura kugihe mwebwe mubona hari ico vyungura abikorera ivyabo
ibintu byo kurimbura mu rudandazwa bya bita kontabilite mu gifaransa bifise akamaro kenshi ubwa mbere hoho iyo wewe nyene uriko uradandaza ni ngombwa umenye ko ukora uhomba canke ukora wunguka harya leta igusaba amakori ahanini ifatira ku nyungu waronse naho nyene irazi karaba ibyo wasohoye ibyo winjije ikabona inyungu waronse igafatira kuri iyo nyungu akaba ariyo icako ikori abarundi muranumva abenshi bakugira ngo ngiyuzanye ibiharuro mu mafaranga ngo acankunga
nivyo bamaze kugendeza canke bijanye n'ibiharuro byo mu ishuri
ahanini bavuga bati ah ugiye gusanga ibiharuro birebire ubwo umurindiriye ntutangure usanga atacuronse mugabo tugarutse rero kuri kontabilite by'ukuri n'ukuri n'umugenzo mwiza
umudandaza adashoboye kwiharurira urudandazwa rwiwe mwo muhanurike
nuhanura umuntu atavyize ko yorondera wabyize ashobora kumuhemba ku munsi abikora kamuhemba ku kwezi navyo nyene byo bavyiza mu gihe uburyo bubonetse mugabo mu gihe butabonetse urashaka kwikora ku mukontable azari mwe rimwe akabigufashamwo kandi singombwa umuhembe ku kwezi mu gihe rero umuhembera umwanya yagukoreye
hano mu Burundi benshi barakorera ku giharuro canke biri mu bituma urudandazwa rwabo rudatera imbere
abadandaza hano mu Burundi kanafise amahinguriro akenshi yibuka kugira kontabilite ari uko ayitegetswe na leta canke ari uko banki agiye gusabamwo ideni imusavye amaraporo imusavye nyinakora aho niho rero kenshi bavyibuka ico n'ukuri n'ikibazo barakwiye gutangura mbere ko ibararigwa
We'll be right back. Ingabire amate gato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kati sogokuru yarabizakuya nakurondera kubeshwaho nibidaciye mu nzira nziza
sogokuru yajya bizakuya akuya ukora maraso pikazira urazi ko kizira kwica
icya wamawica
sogokuru yajya bizakuya
akuya
ukora maraso pikazira yakugira umusoro umuseka ukamuserinze ufise amaguru amaboko ukomeye ubunebwe ubunebwe burica mama ubunebwe yakugira inkumi nkungu barara mu mazu basitura bamaze kwinjira bakica bakira bakica
dusubire duhi jambo umuhinga Pierre Claver Ndumwana ukurimbura kuba kuri mu byo umuntu yoshira mu nteguro y'umugambi wiwe w'urudandazwa
ego mbere gutangura nama mvuga nti bada witegure ubanze wandike uharure urimbure utaranatangura kabone uti izo nzosohora iyo nzokwinjiza bingana kunuku ariko rero simvuze ngo umuntu wese ateyiga kontabirite oya mugabo amenye nibiburiburi gusoma ivyo mukontable amuhaye ni nkuko amagara y'abantu umenye uti ndakeneye kwikingira ndakeneye gufata umusegetera imbere yuko malaria intera ukuri nta kuntu uja mu rudandazwa utabaje kwiyumvira ico kintu nyamukuru ibindi byose kumenya ngene uzana abakozi kumenya ngene uhingura ego birakenewe mugabo utazi kuko ruhomba canke wunguka umva wokora gute
abadandaza bato bato bavuga ko bibasaba amafaranga y'umurengera mu guharuza urudandazwa rwabo kuba binonosoye leta irashobora gushiramwo uruhara rw'ingene vyogenda
nivyo leta irafise uruhara runini cyane mu bintu bya kontabilite bwa mbere hoho leta nitekanya inyigisho zikenewe kuri abo bantu b'abakontable hanyuma leta niyo yonyine yemeze ati aba bantu barafise ubumenyi bukwiye bwo gukora ico gikogwa kandi kabemeza kugira ngo ntihitemwo ivyaduka bivuga ngo nagende mu kontable kandi atafitiye ubumenyi bukwiye ngabo leta ntiyovuga ngo igiciro caba a kizogenda uku igiciro cibi bigenda uku n'iby'abantu biyumvikanira bo nyene ariko ikosa rikunda kuba twebwe nyene tutazi guharura tuti ndamukeneye umunsi umwe ndamukeneye iminsi ibiri ndutwanda tumuhembe amayinga abiri kandi akoze umunsi umwe turagushimiye natwe
turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cuno munsi ariko ya mpamba ntitwayibagiye nye ni mpamba uyu munsi avuga ati
kintu kidufasha gutera imbere ubuzima bwacu no kubanza kumenyana n'abantu kuganira ndabaganirira nkababwira ibyo nkora nkababwira aho nkorera nkababwira ko nkora ibintu byiza bishobotse bakashika tukaganira nkabibereka keshi birabanezera bakumva nabo nyine bontera intege
mpamba niyo duce dusozerera ko kino kiganiro tujahe shimire mwebwe mwese ku vyumviro mwashikirije nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufise ico muterera canke mutwunganira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 amajani ndwi na mirongo itanu n'indwi canke mirongo indwi n'icenda amajani icenda na mirongo umunani n'umunani amajani ndwi na cumi na zitatu. Bagenzi banje Diane Ndonse yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye. Ndabashimiye Alain Yves Irankunda mwari kumwe kuri mikro. Ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Hari umwizero?
Ego cyane. Ni mu kiganiro tujahe mweko mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Chuti bavandimwe mukomeje kutwumva nkuko bisanzwe kuri iyi saha tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza hano kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abagize ishyirahamwe ry'abacika cumu rya Gatumba bakomeje gusaba amahanga kota igitutu Leta y'u Burundi kwihutisha iburanisha ry'abaregwa kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe Abanyamulenge bari mu nkambi y'umuryango w'abibumbye ya Gatumba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane. Ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, itsinda ry'abayobozi b'umuryango Gatumba Refugee Survivors Foundation ufite icyicaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari mu biganiro n'abayobozi batandukanye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya hano muri Amerika, bagerageza gusaba ko ubwicanyi bwo mu Gatumba bwakorerwa iperereza ryimbitse rikurikije amategeko mpuzamahanga, ababugizemo uruhare bagashyikirizwa inkiko. By'umwihariko, izo ntumwa zasabye Leta ya Amerika gusaba u Burundi gukora iperereza ndetse bukanasohora inzandiko zo guta muri yombi abayobozi b'icyahoze ari Palpe Hutu FNL, aribo Agathon Rwasa na Pasteur Habimana. Abagize umuryango bacika cumu rya Gatumba barega Rwasa na Habimana kugira uruhare muri ubwo bwicanyi naho abaregwa bagahakana bemeza ko nta ruhare bagize muri ubwo bwicanyi. Radio Ijwi rya Amerika riherutse kubaza Agatorwasa ibimuvugwaho maze arabihakana.
Umategeko icyaha kibazwa uwagikoze mu gihe ntari mu gatumba, mu gihe atacyo natumye gisa n'icyo no kibazwa gute? Uraba abo abari bahari nibo bobazwa ibyo bintu cyose ntabyonzi nabyo nabazwa.
Ntabagwanyi bo muhari iwawe bari bari mu gatumba muri icyo gihe?
Naho hoba hari umugwanyi wo muri uwo muhari yo ba yarahari.
Ubwo bari bamaze kugirana ibiganiro n'intumwa za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga hano i Washington DC, abagize umuryango Gatumba Refugee Survivors Foundation banyuze hano kuri Radio Ijwi rya Amerika, maze turicarana turaganira ku migambi yabo. Nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none. Mu gutangira nabajije perezida w'uyu muryango Olivier Mandevu impamvu nyamukuru yabazanye Washington DC.
Mu byukuri impamvu yatuzinduye kuva Texas, kuva New York, ndetse kuva Maryland cyangwa se muri DC, turi intumwa z'abacika cumu rya Gatumba kugira ngo tubashe kubona n'abategetsi ba Amerika, twabonanye nabo inzego zitandukanye muri Departement d'Etat. Intego nuko turambiwe kubera yuko Uburundi mu byukuri twe tubona busa n'ubukinisha kiriya kibazo cy'ubutabera bwa Gatumba, tukaba rero twaje gusaba abategetsi ba Amerika kugira ngo botse igitutu ta Burundi kugira ngo yihutishe investigation noneho nibikorwa by'urubanza bishirwe mu bikorwa.
Urakoze cyane kandi muri uru rugendo wajemo ntago waje wenyine. Nagira ngo muri make buri muntu wese agende yivuga avuge uruhare rwe muri uwo muryango wanyu, hanyuma duheraho dukomeza ikiganiro cyacu. Mpere kuri wowe bwana Olivier.
Urakoze cyane muvandimwe. Ye nitwa Olivier Rutaramirwa Sekarore, nkaba ndi vice president w'uyu muryango. Nkuko Perezida Olivier Mandeva avuye kubivuga, imyaka ibaye myinshi dutegereje ubutabera. Rero twari hano muri Departement d'Etat kugira ngo dusabe, kugira ngo barusheho kotsa igitutu Leta y'u Burundi, kugira ngo Rwasa na Habimana n'abandi babikoranye babashe gushirwa imbere y'ubutungane.
Murakoze nanjye kumpa ijambo. Banyita Uwase Noela, nanjye ndi umwe mu bacikacumu bavuye mu Gatumba i Burundi. Twese icyadukoraniye hano muri DC twari twaje kugira nk'uko bagenzi banje bamaze kubivuga, twese no guharanira ubutabera ku bene wacu twabuze mu Gatumba. Turashaka kugira ngo tufocusinge cyane hejuru ya justice. Niyo mpamvu yari yatuzanye kugira ngo tubonane na Departement d'Etat ya hano muri Washington.
Murakoze cyane. Naje banita Esperance na Sezerano, nkaba ndi sekretere w'umuryango wa Gatumba, nkaba ndi n'umucikacumu wa Gatumba Massacre. Tukaba twaje hano turi timu y'abantu batandatu kugira ngo tubonane na Departement d'Etat ya Amerika kugira ngo turebe ko hari icyo badufasha mu butabera bw'ikintu amahano twagize.
Urakoze cyane Esperance, murakoze namwe mwese mwigomwe akanya kanyu kugira ngo muze hano muri studio za Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kandi n'abatwumva bagire icyo bamenya kubijyanye na gahunda mufite kugira ngo ubwo butabera murimo mushakisha bube bwagirwaho. Olivier Mandeve, si ubwa mbere mukora ibikorwa nk'ibi. Ndibuka mu kwezi hafi kwa munani cyangwa se kwa cyenda nanone mwari mwaje hano muri Washington, aho mwagiye no kwigaragambya imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu, hari n'impapuro mwashikirije Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mubona hari igihinduka?
Murakoze. Mu by'ukuri nyuma yaho tuviri hano i Washington DC mu kwezi kwa munani, mu by'ukuri Leta y'u Burundi yateye intambwe. Twebwe mu muryango w'abacikacumu witwa Gatumba Refugee Survivors Foundation ufite ibyangombwa hano muri Amerika twandikiye Leta y'u Burundi kenshi, ariko mu by'ukuri yasaga nk'aho yica amatwi. Ariko nyuma yaho tuviri hano mu kwa munani, Leta y'u Burundi yakoze igikorwa cyiza cyane cyo gutangiza gusa n'abatangije ruriya rubanza. Ni nk'aho ruriya rubanza rwatangiye, ariko mu by'ukuri bageze aho basana nk'aho babitaye nzira. Niyo mpamvu mu by'ukuri twaje kubwira Leta ya Amerika kugira ngo yongere ishireho imbaraga kugira ngo ruriya rubanza rukomeze kandi rukomeze rudahagarara. Hari ibintu Agatorwasa akunze kuvuga yuko mu by'ukuri Leta y'u Burundi isa n'ikoreshwa, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbwire Rwasa ko ndabizi ko twumva ntabwo dukoreshwa na Leta y'u Burundi, kandi mu by'ukuri ibyo tuvuga ntabwo ari baringa. Abantu twarabapfushije, turabacikacumu, agatoro rwasazibyo yadukoreye reka nongere kandi mubwire ngo n'ubyukuri niba rwasawe yumva kuko ari umwere byaba byiza je mu rukiko none hakisobanura rukiko rwamugira umwere nta kibazo ariko guhora avuga ngo leta y'u Burundi ngira kintu imikino ya politique ibyo ntibizasobanuka mu gihe ataje mu rukiko leta y'u Burundi nayo mu byukuri ikurikiranye urubanza agatoro rwasa yageraho yabatera ubwoba bagasa n'ababiretse ibyo bizatuma nyine n'abantu bakomeza gutekereza yuko haba hariho impamvu za politiki zibyihisha inyuma ariko mu byukuri turabwira leta y'u Burundi ngo nihagarike kudukinisha
ariko hari igihe leta y'u Burundi nayo bisa nkaho hari amategeko ayizitira kugira ngo babe bagira icyo bakora hari nka ziriya iminiti ubudahangarwa bari banyapolitike bagiye bahabwa ugasanga wenda ubwo budahangarwa nabwo hari uburyo bushobora kuba buzitira ubutabera bw'u Burundi kugira ngo we bwagira icyo bukora Olivier Sekarol hari icyo wabivuga izi
urakoze cyane nagira icyo mbivugaho kuri icyo kintu muje kuri tu iyo bavuga ngo bafite ubudahangarwa ku bantu baguye mu gihugu cy'u Burundi ubundi ni ikintu giteye n'isoni ku gihugu cy'u Burundi kumva ko bashobora guheza umuntu nka rwasa bagatanga iminite kuri Habimana ngo ahabwe ubudahangarwa ku bantu 160 bishwe urupfu rw'agashinyaguro abana b'impinja bafatwaga bagashinjwa n'imbugita none bakavuga ngo uwo muntu bamuhaye ubwo budahangarwa ikigira kabiri muvandimwe ubwo budahangarwa nimba bubaho ntekereza ko twebwe nk'abacika cumi bavuye muri Kongo bari hariya mu gatumba icyo kibazo ntekereza ko kitari gomba kutureba nta mpamvu yo kuvuga ngo bakoresha iryo jambo ngo bavuge ngo bafite ubudahangarwa cyoba ari isoni ku gihugu cy'u Burundi
ikindi nongeraho kuri icyo kibazo kiza warubajije mu by'ukuri ubudahangarwa aricyo bita immunité nta gaciro bugira iyo umuntu aregwa ibyaha nk'abiriya ibyo bita mu gifaransa ngo ni crime contre l'humanité ibyaha gatorwa saregwa aregwa nta tegeko na rimwe rimuhesha uburenganzira bwo guhabwa ubudahangarwa icyambere nkubwira muri constitution y'u Burundi njye narayisomye naho nahamwe usanga yuko umuntu wakoze biriya byaha yemerewe ubudahangarwa mu mategeko ya Nations Unies uyasomye neza umuntu uregwa biriya byaha nta budahangarwa abafite mu byukuri icyo agatorwa avuga ngo afite immunité nta gaciro mu gifaransa niba vuga ngo ni invalide iriya immunité nta gakire bifite nubwo immunité politique yaherewe iyarusha ariko mu byukuri kubaregwa biriya byaha mu magambo make buriya burudahangarwa nta gaciro bufite
Noela Uwase urumwe mu bantu bacitse ku icumu rya gatumba kuri wowe imyaka 10 ubwo butabera mugerageza kugiraho butaragerwaho ubifatute
ngiye nk'umuntu umwe mu bacika 10 bari mu gatumba cyane cyane nabuze ababyeyi banje mburamo barumuna banje inshuti zanje famiye yanje kuba nk'isaha ndi kubona ibi bintu nta kintu leta y'u Burundi hayi bikoraho kuri njyewe sinavuga ko ntababaye cyangwa ngo mbone ko ni ibintu bimwe bitumvikana kandi twego bacika cumu sitwego iki kintu sitwe kireba ubundi leta y'u Burundi niyo yonyine yari kwiriye guhaguruka akabari yibijamo cyane kurusha twego bacika cumu turiko turabijyamo cyane kuko ntibitureba ariko ubwo twabonye ko leta y'u Burundi yacecetse niyo mpamvu twego nk'abana basigaye turi impinja zitoya duhaye duhaguruka kugira ngo tugwanire akarengane kabene wacu biteye isoni nkare nk'igihugu nk'u Burundi ku buryo kigenda kigaceceka kandi ibi bintu atari byo zakorewe abantu nkabo nkaje nk'umucika cumu n'ukuri birambabaza cyane
Esperance muvuye mu biganiro n'abayobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga hano muri Amerika ese iyo mubagejejeho ibibazo byanyu mubona babyakira bate barabyumva
urakoze cyane ku mpijambo uyu munsi ibiganiro twagiranye nabo nuvuga ko byatweretse ko hariho hope kubera babyumvise kandi ikibazo cyacu ntabwo ari ikibazo umuntu utacyumva n'uwirengagiza ikibazo ariko ndibaza ko uyu munsi ibiganiro twagiranye nabyo twabibonye mu maso yabo no mu bibazo batubajije babyumvise kandi twizere ko hazuvamo igisubizo cyiza
icyo mukeneye kuri leta zunze ubumwe za Amerika bwana Olivier Sekarol niki
icyo dukeneye kuri leta ya Amerika ubundi leta ya Amerika uziko ko ifite imbaraga ku isi ikigira kabiri turi abanyamerika kugira rero ngo baduheze ubuhunzi tube muri Amerika igihugu gifite ubwigenge kandi gifite gukoresha imbaraga gifite kugira ngo kibashe kuzana bari yabishyanye mu butabera twumva ko tugomba kugisaba tukana tugifite nubwo burenganzira bwo kubikora kugira ngo bari abagabo bashikirizwe ubutabera kuko nitwo kwishyira muri iki gihugu ngo twumve dufite amahoro
ariko ibyo byaha biba icyo gihe ntago mwari abanyamerika amerika ishobora kuvuga ngo icyo gihe ntago mwari abanyamerika mwari abakongomani wenda bakaba bavuga ngo icyo kibazo ntago kibareba cyane
icyo sindegereza ko bucitwaza kuko n'igihe n'icyo kintu kibaye kinaje nubwo kitoba hariho uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi yose aho uri hose nta mpamvu yo kuvuga ngo kugira ngo bakwiteho no kubanza kuba uw'icyo kintu cyangwa icyo gihugu umaze kuburikiremwa muntu aho uri hose ugomba kurenganurwa si rimwe si kabiri ama genocide arimo kuba handi hantu ibihugu by'Abanyamerika birimo gufata iya mbere ahubwo icyo twibaza ni ukugeza kuri uyu munsi bataragira icyo bakora kuri uyu mugabo Rwasa na Habimana kuko barabyemereye kandi leta ya Amerika ifite ubwo bubasha ntitwumve impamvu rero yogeza aya magingo itarabasha kubashikiriza ubutabera rero ico dushaka turashaka kugira ngo izi mbaraga zabo bazikoreshe kugira ngo baturenganure kuko twararenganye
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga hano i Washington DC turi kumwe n'intumwa zihagarariye umuryango w'abacikacumu rya Gatumba Olivier Mandevu hari abakunze kuvuga cyangwa se abo mu cyongereza nakwita naysayers bavuga ngo wenda umubare w'abatakaje ubuzima muri Gatumba ntago ari munini cyane ku buryo bituma abantu birengagiza icyo kibazo icyo kintu wakivuga iki
ibyo bikunze kuvugwa ariko icyo umuntu yabivugaho nuko abavuga batyo nabashinyaguzi umubare twatakaje si muto erega niyo umuntu umwapfuye burya nabwo sibito kuko twebwe mu byukuri umuco twareranywe n'uwo guheza ikiremwa muntu cyose agaciro abantu batarebeye ku mibare hari n'abakunze kuvuga ngo ngo se kubera iki havugwa 166 kandi harafuye miliyoni 7 muri Kongo ubundi icahandi gikosozwa ikindi iyo habaye icaha tibivuze ngo bitume n'ikindi gikorwa ariko reka nkubwire ubwicanyi bwa Gatumba bufite umwihariko uburyo bwakozwemo mu byukuri twe twumva ko ari genocide yakoranywe ubugome tutari twakabonye impamvu tuvuga yuko ari genocide nuko mu byukuri yaje irobanura abantu runaka ari bo banyamurenge bitewe nuko basa dore yuko inkambi zari nebyiri noneho barobanura gusa iyi abanyamurenge hari nabavugaga igifuri n'abanyamurenge bakavuga tabona abacu ni mubareke mu byukuri ubwicanyi bwa Gatumba bwujuje ibyo twakwita ngo nibyangombwa byose kugira ngo bibe genocide mu byukuri ndagira ngo mpamagarira amareta n'ibihugu nka leta za Amerika na leta y'u Burundi ndetse gusubukura mu maguru yihuse runo rubanza kubera yuko iyi ni crime contre l'humanité iki ni icaha nyuko muntu iyi ni genocide yakozwe mu byukuri itagomba kwirengagizwa igomba guhabwa agaciro kandi ubutabera nibuboneka ntibuzarengera abanyamurenge gusa ubutabera nibuboneka buzarengera ikiremwa muntu cyose abaturage bose baturiye kariya karere ubutabera buzaba inzira yo kubavugira ndetse ndagira ngo mpamagara abaturage bose kugira ngo badushigikire kuko insinzi izava muri ubu butabera izasangirwa n'abatuye karere bose
mwabivuze tugitangira ikiganiro uko mu minsi ishize habaye ikintu gisa nko gutangiza iperereza cyangwa se gutangiza kumviriza ubuhamya kuri ubwo bwicanyi bwabaye mu Gatumba ndetse mwari mufite n'intumwa ibahagarariye Moise Nyarugabo cyo gihe ubwo ibyo bintu byatangiraga hakozwe
mu byukuri avoka wacu Moise Nyarugabo numwe mu bavuka bacu tongere tumushimire bagezeyo babonanye n'inzego zibishinzwe babonye na procureri ministre babishinzwe mu byukuri leta y'u Burundi yavuze yuko igiye gukomeza gukurikirana ikibazo ari kikuduteye impungenge turabona yuko leta y'u Burundi ni nkaho ikomeza kuririmba yandirimba imwe bahora baririmba muri imyaka 10 ishize mu byukuri buriya bwicanyi bukimara kuba baravuze ngo investigation zirakorwa none hashize imyaka 10 nako baravuga ngo barabikurikirana twebwe kiriya kintu cyo gutinda kirushaho kudutoneka no kudukomeretsa ndetse kikarushaho no kubererekera abakozi bibibi ariko mu byukuri buriya butabera bwihuse byaba byiza gusubiza ikibazo cyabo rero baduhaye isezerano yuko urubanza ruzakomeza kandi banavuga yuko ngo rudasubira inyuma ariko kidutangaza nuko hashize amezi agiye kuba wendane ntagikorwa tukabona yuko niyandi rimbikomeza kuririmbwa mu byukuri leta y'u Burundi ni komeze kino kibazo ndetse sukure no rubanza mu maguru mashya
bwana Olivier Sekarori uyu muntu umurega ibi byaha bikomeye cyane ni umuntu mu minsi ishize wanatangaje ko yifuza kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ese mubona muzakoresha mbaraga ki kugira ngo ubwo butabera mwifuza mukurikije ibibazo bihari hari mu byo bibazo by'ubudahangarwa n'iki bugerwe
Icyo kintu kiradutangaza cyane ntitwavuga ko kidusetsa kiradutangaza iyo umuntu nkuriya wabashije kwemanga cyangwa kuvuga ngo nisha abantu binzira karengane abana b'impinja ibitaba batazi batari bamenya n'ibitambuka ku isi noneho bakavuga ngo bamuhaye kuja gutwara igihugu izo abantu bahaye bamurira kuja kumutora simenye impamvu uwo muntu ashobora kugira ayo mahirwe kugira ngo anatorwe habana abarundi reka nongere mvuge no ku barundi simbona agaciro bagomba guhuye umugabo nk'uyo wavuze ngo yisha abantu noneho ngo asubira bazi imbere avuge ngo ni muntore ese uyu muntu ntibamufitiye impungenge ko azobicabo
ariko arabihakana
nubwo abihakana arabihakana uyu munsi ariko dufite inyandiko na pole na sozini irabivuga za munisi internationale za human rights watch zirabivuga eh nawe ubwire umuvugizi wiwe pasera bimana amajwi turayafite icyakana agihakana kuyimpamvu nta mpamvu rero yo kuvuga ngo yogihakana kuko ara yarabyemeye mu gusubiza ikibazo cyawe rero imbaraga turazifite nuko twarenganye kuko twarenganye ntacu twazize icyo ni ikintu tugomba guhagarariraho tukazatuma uriya mugabo ashirwa mu butabera ikigira kabiri hari imiryango irengera kiremwa muntu noneho Icyo kibazo kizo kigomba kugaruka kikabazwa Nations Unies tuzabaza Nations Unies nimba tutari muri ya kategori y'ikiremwa muntu kugira ngo tureke kurenganurwa ubwo rero niba twemeza ko tutari kiremwa muntu uwo mugabo rera azokomeza yidegembye ariko nimba turi muri ya liste kiremwa muntu dufite imbaraga dufite ubushobozi bwo kuriya mugabo nta uzurenga itegeko azoshikirizwa ubutabera kandi bitinde bitebuke byihuse azoshikirizwa ubutabera
Bwana Mandevu ubwo butabera murimo guharanira murasaba leta y'u Burundi ese nta gikozwe hari izindi nkiko mwaba mureba mukavuga ngo wenda iki kirego twakigeza kunyiko runaka
murakoze mbere reka nongeraho kubyo umuvandimwe Olivier Sekarore vice president w'umuryango amaze kuvuga imbaraga turazifite reka nongere mbwire n'abatwumva yuko ubu ngubu twongeye gushiramo umurego kuruta uko twari tubifite mbere dufite abavoka barenga babiri ubu ngubu turiho turashaka uburyo bwinshi bwo kubikora ubu ndetse turiho turagerageza kubyumvisha na leta ya Amerika ndetse tukagira ngo nabandi bose baze batwunganire kugira ngo dushake ibintu gutabera kuri kare ya karere ikibazo waruvuze mu byukuri sinzi uko umuntu yabisobanura ariko abantu burya babyumva mu buryo butandukanye dufite imbaraga gusa icyo navuga kimwe birababaje iyo ubona umuntu nka gatorwasa ahagarara hariya akavuga ngo ayobora igihugu cy'u Burundi ntibibabaje ku Burundi gusa bibabaje no kuri Afrika yose kuko abantu nka bariya ntibagomba guhabwa intebe y'ubuyobozi
aha niho wenda abamukunda bavugira ngo namwe murakoreshwa mu kumpamvu za politiki
mu byukuri icyo kibazo uko nagisubiza urakoze ibyo ntabwo ari ukuri ntabwo dukoreshwa ku mpamvu za politiki no wabivuga yaba dushinyagurira ntabwo turi abanya politiki nta n'inyugu dufite muri politiki ndetse reka nkubwire niki gutangaza n'abategetsi b'u Burundi ntituziranye ntitunavugana mugabo sinzi ikintu baduha cyatuma dukurikirana na bino bintu kirenze uko twababaye hari umugani abanyarwanda bavuga ngo uwakomeretse ntiyigishwa gucumbagira twarakomeretse bihagije ku buryo tudakeneye politiki kugira ngo dutere kuba twasabona gutabera
tugaruke ku muryango w'abacika cumu rya gatumba ari ibintu byinshi mukora birimo guharanira ko ubutabera bw'ababuza babo bwagerwaho ariko nanone tugaruke ku buzima rusange bw'abantu bacitse ku icumu muri gatumba uyu muryango umara iki bacitse ku icumu
ya murakoze kuri icyo kibazo igikorwa cya mbere dukorera abacitse ku icumu nuko bafasha gukira bino bikomeri natwe twifasha turahura kenshi rimwe ku mwaka dugira za systeme zo kuvugana bitarenze uriya mwaka kugira ngo tubashe gukira ibikomeri icyo nicyo gikorwa cya mbere igikorwa cya kabiri ni ukuvuganira basigaye dufite abantu benshi bagiye baza kubera uyu muryango washoboye kubavuganira ariko kandi dufite nabandi bakiri inyuma kandi ibikomere bikivirirana turagira ngo duhamagare leta y'u Burundi amadosiye bagifite hariya mu Burundi ndetse no mu muryango mpuzamahanga ko bayihutisha rwose kugira ngo nabagifite ibikomere abagifite amasasu kugira ngo nabo baze bafashwe kugira ngo bashobore gukira ibyo bikomere ikindi kandi tumarira uyu muryango cha gatatu no gusaba ubutabera ubutabera ni igikorwa kinyenzi cyane twumva ko kizafasha apa ntabwo kizafasha gusa abacika cumu ahubwo kizafasha akarere kose ikindi gikorwa twashoboye gukora kandi tunashinzwe ni kurinda hari ahantu washinguwe bari abantu rimwe na rimwe duhuza amafaranga kugira ngo tuharinde hashobore kubaho hagumeho kuko mu gikuri kuhasenyura ni ngo kongera kwica bano bantu ubwa kabiri ibyo ni bimwe mu bizo dukora ikindi nakongeraho iyo duhuye tugira na kanya ko kuba twaganira hejuru y'ukuntu abantu bakwiteza imbere ukuntu abacika cyumu bakwiteza imbere mu buryo busanzwe bakwigisha ukuntu ko kwikorera imirimo gukangurira abakobwa kwiga gukangurira abatoya kwiga ibyo ni ibikorwa dukora kandi bifasha ikindi kandi ni ubuvugisi bw'akarengane abantu bafite muri kaya karere icyo gikorwa turagikora cyane bitari abanyamurenge gusa ariko abarenganiye muri kariya karere bose mu byukuri tugira umurimo w'ubuvugizi kandi twumva ko ibikorwa ari ingenzi
murakoze cyane iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yuko dusoza nagira ngo buri wese afate umunota cyangwa se amasegonda runaka kugira ngo muduhe ubutumwa bwa nyuma kubijyanye n'intego mufite n'icyo mushaka kugiraho kugira ngo ubwo butabera muharanira mu mwabugiraho duhere kuri wowe bwana Olivier Sekaroa.
Eh urakoze cyane ikintu cy'ambere mvuga nuko bazavuga ngo uje gukira indwara arayirata. Ubu rero iki kibazo tuzokirwanira kugeza uriya mugabo ashikirizwe ubutabera. Ubu twari muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Department d'Etat twizera neza ko yatwumvise kandi ibifashe osecha mu maboko yabyo kugira ngo iki kibazo kibashe gushirwa mu butabera. Irya nyuma ni ukubwira leta y'u Burundi gukugumana uriya mugaba adashikijwe ubutabera biteye isoni kwiye guca Burundi.
Noela uwase uru mucika cumu w'ubwicanyi bwakorewe igatumba imyaka 10 irashize ubutumwa haba kubacika cumu bagenzi bawe cyangwa se no kuri iyo ntego mufite yo kugira ngo ubwo butabera mushaka bwe bwagirwaho.
Nkanje umwe mu bacika cumu ndashaka kubwira abana cyangwa bagenzi banje bacitse ku icumu ko wenda hariho abakiri muri Afrika nge nkaba narangirwa amahigo wenda nkaba ndi hano muri Amerika ikintu nashaka kubizeza nuko ntazajyama canke ngo nicare tutarabona justice ngewe nico cyonyine promise nze bagenzi banje babacika cumu kuzagera.
Esperance, nawe urumwe mu bayobozi b'uyu muryango w'abacika cumu rya Gatumba uri umutegarugori, ese uruhare rw'abategarugori cyangwa se ingaruka abategarugori bashobora kuba barakuye muri ubwo bwicanyi bwabakorewe nizihe n'iki mukora kugira ngo mube mwakimura bene ibyo bibazo abo bacika cumu bagiye bahura nabyo?
Umugore nguko wabivuze ndagira ngo muri ino myaka nta mugore nta mugabo uhari nkabanziko tugumwa tuvugana n'abandi bagore twibukanya iyo twavuye na past experience yacu twagize tukaba tuzi ko mu mbaraga dukomeza dushiramwo n'ibiganiro dukomeza tugirana tuzi ko tuzagera ku kintu gikomeye kandi kizafasha ubwoko bwacu. Kama nshaka kubibuta ko abagore bose b'abanyamurenge abacika cumu bagatumba cyangwa se umugore wese w'umunyamurenge hari ku isi bamenye ko we're not gonna back down until justice is served. Ntabwo tuzicara ntabwo tuzaceceka kugeza tubonye ubutabera.
Olivier Mandev, ijambo ryanyu.
Ijambo ryangu ma reka mbwire abaturiye kariya karere bose abakongomani abapfurira abanyamurenge ababembe abanyindu n'andi moko abatutsi abahutu mu Burundi no muri no mu Rwanda reka mbasabe yuko twaca Burundi umuco wo kutamagana icaha kubera uwo cakorewe. Mu byukuri hari igihe wasangaga twari dufite umuco niba nyuza ahantu ngasanga mugenzi wanjye w'umututsi ngende umuhutu akorerwa bibi nkaba nakwitambukira cyangwa se naba ndi umuhutu ngasanga umututsi gutyo cyangwa se umubembe umunyamurenga kamucaho wendaho yaguye ndagira ngo uyu muco turwanye turwanye ikibi ni kiza kibicacu twese amahano nkari ya natugwirira abayacu twese nagwirira umuhutu bahagurukane umututsi n'umuhutu umubembe n'umunyamurenge umupfurero umuvira twese duhagurukire hamwe mu ijwi rimwe byo kurwanya ikibi kuko mu gukora amateka twereka yuko iyo tutarwanyije ikibi dufatanyije biratinda twese bikatugiraho ingaruka ubwo nibwo butumwa bwa mbere ubutumwa bwa kabiri ni ugusaba leta y'u Burundi kwihutisha kino kibazo turarambiwe ntidushaka kugihagarara ikindi kandi leta ya Amerika nikoresha imbaraga zayo kuko itazikoresheje mu byukuri nayo byazayigiraho ingaruka kuko mu byukuri inkozi z'ibibi nka barwasa bafashe ingoma bakayobora ubwo bagiye kuzamura ubutagondwa bukomeye kandi turizera yuko babyumvise
Olivier Mandevu perezida w'umuryango w'abacika cumu rya Gatumba turagushimiye cyane
murakoze namwe muvandimwe Edi
Esperance na Sezerano nawe turagushimiye umwanya waduhaye hano ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane Edi
Noela Uwase nawe turagushimiye kuba wagendereye ijwi rya Amerika mukaba mwana abonyakanya kugira ngo tuganire